Turashimire komandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Hano muri studio indwi muri kumwe na Jewe Diana ni nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu z'Ijwi rya Amerika. Kwakunze bacu mutwumva muri mu Rwanda, abari Uganda mu karere ka Kisoro mwiriwe gute na mwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 98 n'ibicicenda ya radio Ijwi riyobora ku isi hose. Turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, Instagram, YouTube na Twitter ni radio yacu vewa.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Burundi leta yemeza ko igiye guheza burundu ikibazo cy'abana baba mu mabarabara n'abakuze basegerereza mu isekeza rikorera aba muri ico gihugu. Abana bafatwa baca bajanwa mu bibanza begeranirizwamo imbere yo gusubizwa miryango ku bayifise, impfuvyi zigashirwa mu bigo vy'irerero, abakuze atanumwe avuyemwo nabo bagakoregwa dosiye zitandukanye bagashengezwa muri za sentare kubera ko ugusegereza ifatwa nk'icaha gihanwa n'amategeko mu Burundi. Ubushikiranganji bujeje gushigikirana mu ngo n'imiryango bugabisha ko mu misi iza n'abahereza amafaranga canke bagafashisha ikindi kintu cyari cyo cyose uri kwarasabiriza mu mabarabara atandukanye agize intara zitandukanye z'u Burundi nabo bazoshengezwa imbere y'ubutungane. Ntabitigiri kanuni vy'abana canke abakuze basega mu mabarabara atandukanye y'u Burundi. Gusa icigwa casohowe mu kwa gatatu ntango z'ukwa gatatu kuno mwaka n'ihuriro ry'ibigo bijejwe iterambere ry'imiryango mu ntara z'u Burundi cerekanye ko ku ntara 9 ku 18 zigize u Burundi hari abana n'abakuze barenga 700,000 basegereza mu mabarabara. Ico cigwa cemeza ko i Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi hari abarenga 500,000. Hagataho leta yabwiye abayifasha ko n'imiburiburi ikeneye amamiliyaridi arenga 22 mafaranga y'amarundi kugira ngo ivugute umuturama w'ico kibazo kivuza uruhwa mu Burundi. Ubushikiranganji bujeje gufatana mu nda muri ico gihugu nabwo bwemeza ko abambere batanguye gusega mu Burundi babonetse mu 1993 ariko uko imyaka igenda yitera akaba ariko bigenda bariyongera. Muri isanga y'uno munsi twabatumiriye David Aninganza, umwunganizi w'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ryishinze kukingira agateka k'abana mu Burundi SOJEPAE mu mfunyafunyo. Mwinga bw'ivyuma ndabona Dieudonné Cubahiro akimurondera. Twifuje kubana n'uruhande rwa leta ariko umunyamabanga ntayigayizwa mushikiranganje bwo gufatana mu nda ubarizwamo ico kibazo naho yari yatwemereye ko aza kuduha umwe mu bakozi b'ubwo bushikiranganje tugasangira ikiyago. Twamuhamagaye inshuro nyinshi tumwishuza amazina y'uwo yaduhitiyemo ko twoyaga muri isanga ariko telefone yacu kugera ku munota wa nyuma mbere ko twinjira muri studio y'indwi ngo dutangure ikiganiro ntiyariko aratwitaba. Turizera ko telefone za David Ninganza zo ziza gukunda tukavugana kuri iki kibazo muri SOJEPAE bariko barakorerako. mukurindira muhinga bw'ivyuma badadufasha badushemo akadirimbo ko kumurindira ko dushobora kumuronka ariko nanone tubatumira mwebwe muri komera twumviriza aho muri atandukanye iki kibazo mucibaza kwiki mwamaze kuturinkira message zitandukanye ku mbuga zacu murabandanya mugico mu bivuze ko turaza kubahamagara ni kibazo cyo kwegera cyo kuvana abana n'abakuze mu barabara atandukanye tumira mate gato tore ko dushobora kuronka David hama tugaruke dutangura ikiganiro
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Yabai, isubizo chachu Mugutangi jambo Mubanya jihuguyo Yabai Kisubito chachu Radio Ijwi ry'Amerika Yabai Kisubito chachu Radio Ijwi ry'Amerika Yo Yabai Kisubito chachu
Yeah
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacarondera David Ninganza tubibaza ko tumutora telefone we irasona ariko ntari ko aritaba we yari yemeje ku munota wa nyuma ko tuza kuba turi kumwe mu kiganiro amatelefone ni ya Tuzira kuni ya ibona ili hagufi waza kuitaba isango jiki gani lo ya radizi. Mkuindari kureka tuwetu wajaku mirongo ya telefone tulahira kuli Nitanga. Nitanga ikaze kujugi Amerika?
Ego.
Ego. Uherelega Nitanga?
Ewe nerelele Muburundi mori provense Bubanza kumini Bubanza.
Provense Bubanza haravugwa makinga hi Bubanza?
Ego. Bubanza na meza kweli na kajuba akaje meza no mbere atazuba yishi kandi nani gituka cyeze cyabacyinshi
ikibazo cabana bo mwibarabara n'abakuze basengereza ngaho ibubanza tifashe gute
yego icyo kibazo cyahaboneka ariho abantu benshi usanga bari kwatirirekana cyane ku gituro cy'amabisi ya rubanda hamwe no mu isoko indani abo ugasanga bamwe arabafite ubumuga abandi nabo ugasanga abantu bikereye mu myaka mugabo bakaba batayafite amagara abera akwiriye no gutuma barushiriza kujya ku bindi bikorwa byatuma barushirira kureba ibyo bafungura
Hanyuma ukabona ko igikwiye gukogwa ari cyahe kugira ngo ico kibazo gitoregwe inyisho Burundi kuko baravuga ko imyaka itandatu iheze leta yari yaragerageje kugitorera umuti ivuga yuko igiye kubavanamwo ariko buri gihe babavanyemwo baheza bakagaruka muri ayo mabarabara atandukanye kugawa ico kogwa co bicahe kugira ngo baramutse bavuyeyo baveyo Burundi
icyo mbona cyo bagumuti kuri leta y'u Burundi ni icyambere cyo nabaza kwibuka nuko mu Burundi igirirana ry'abantu byarabaye ndanse kuko ndibuka mu bihumbi bibiri na cumi abanyagihugu bo mu Burundi twari mu miliyoni 800,000 mugabo ubunya mu bihumbi bibiri na 2022 ibitigiri byerekana yuko uyu mwaka dushobora kumara ku miliyoni hafi 13 rero tukiri abantu bangana ku mukino gihugu cy'u Burundi bizogwana cyane ko bashobora gutuza ibijyanye no gutegereza mu mabarabara kuko hari habo usanga hari nk'abanyeshuri bagatwarira maze gutwarira kaburimbe arushinga gutunga uwo mwana akaca yemera akamurikira mu ibarabara ibyo rero nkabona yuko icyiza cya mbere hoba icyo bita kugabanya ibyaro ku Barundi n'Abarundikazi kuko icyo cyofasha kugira ngo umuvuduko abarundi n'abarundikazi turi ko kwibaruka ugabanuke bitume nabo twibaruka baba bake ku buryo bw'uko bamwe bajya mu mabarabara barushije kuronka ababatunga n'ababafasha babirukira
Kubgawe rero hariho isano riri hagati y'ubwo bwinshi bw'abantu nuko kugwirana kwa abasegereza amabarabara atandukanye
ego kuko ugiye kuraba mu gihande kinini usanga abantu benshi batagira amatongo akwiye kujya kurimamwo ukacisanga nayo matongo turimamwo ukacisanga ntiyimbuka neza rero cyangwa wumva ufite abana umunani ukaba ufite agatongo gatoya katirimbuka urumva biragoye ushobora gutunga abo bana ngaho yababyari byibuze abana babiri umwana umwe cyangwa batatu biroroha cyane ko ushobora kubirukira icyo mbona kome nk'umuti ni uko leta y'u Burundi yobanza igafata mu mino kuko na leta y'u Burundi nama yake ivuze ko cyane ibijyanye n'uko abanyagihugu bose mu mitwe yabo kubyiruka bakamenya ibijyanye n'ubugabanyo byaro bakazibara nagikurikiza kandi babishyira mu ngiro ni uko yohiriza cyane kandi naho igafata n'ibiringo bijyanye n'ingene abantu tubandanya tubwira turi benshi ku muvuduko munini ku buryo bw'uko umuntu ashobora kwibaruka abana bacu bashoboka kandi ashoboye kurira. Nibyo ndabona yuko byoba umuti wotorera ingora, iyo ngorane yuko aba bana benshi cyangwa abantu bakuze bajya mu mabarabara dusegereye.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza aho ibubanza. Ego, turacyarindiriye David n'inganza kugira aze kutubwira icyo bari kurakora amashamwe atandukanye kugira ngo iki gikorwa kize kugenda neza. Igihe twamuhamagara yari yatubwiye ni koko mu gihugu cy'u Burundi hari kibazo cy'umuyagankuba, twizera ko telefone yiwe yayishizemo mucano nk'uko yari yabitubwiye, ariko mu kurindira turakira mwebwe muri komera twumviriza ngo mutubwire ko iki kibazo cifashe aho muherereye. Turase n'undi munywanyi ku ijwi ry'Amerika ku murongo, bavuze ko muhinga bw'ivyuma nawe ata agiye aho muherereye. Kino kibazo c'abana mwibarabara isekeza yo kubavana mu mabarabara atandukanye y'Ibujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi hagati mu gihugu cifashe gute, gikwiye gukorwa kuri mwebwe n'icahe? Nta bitigiri nta banduka leta itanga, gusa abahurikiye mu mahuriro akora kuri kino kibazo mu vyingo n'imiryango bemeza ko nko ku murwa mukuru w'ubutunzi Ibujumbura hari abana barenga 5,000 n'abakuze barenga 5,000 bose bari hamwe, igihugu cyose kaba intara 9 muri 18 zigize Uburundi zikabarizwamo abagera ku 7,000. Ikibazo mu kigona kwiki, turabaha ikaze tubaha n'umwanya kugira ngo mushobore kubandanya mugira ico muvuga. Muhinga bw'ivyuma batumirira mate mu kurindira ko dushobora kubandanya tubakura.
It's an MP record. Dr. Mash production.
Holy Seven, your smile.
Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. America, tu sikilize sauti ya America.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe.
Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi,
benshi.
Muri sanga ya kose byinshi,
byinshi.
Agasaro kaburaga kabonekeye benshi.
Aha, kabonekeye benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwayo munara, ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwayo munara,
iwayo munara.
Sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika.
Sauti ya wanyonge.
Tusikilize sauti ya Amerika.
Sauti ya waraia.
Manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo.
Dr.
Reka rero mu kurindira ko duza kurongo mutumire wacu niyo byamukundira ko telefone yiwe aza gushora kusura kuyatsa tubanze twumvirize umenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Eloge Wirikaneza yadukoreye inkuru kuri kino kibazo cyo kuvana abatandukanye mu mabarabara y'u Burundi hari gihe isekeza ryatangura
kumbwa makuru butunze bujumbura usanzwe urimo abana benshi basegereza kurusha ibindi bisagara niho hatanguriye isekeza ryo gukura abana basegereza mu mabarabara bakahaba hamwe n'abakuze basabiriza ariko bagataha mu mihana yabo ibanza basegereza bakunda kubonekamo haba mu makaritsiye hagati ku mabarabara hamwe n'inkengera ziri hagatanganyika ntabwo ariko bakora iryo sekeza basize kugeza ubu abana 300 nibo bamaze gufatwa Felix Ngendabanyikwa munyamabanga ntegayezwa mu bushikiranganji bujejwe gushikirana yemeza ko abakuze atakindi barinda ndiye bace bajanwa mu butungane kubera gusegereza ari caha mu Burundi
abakuze bashika hafi 200 abana nabo bakashika hafi 90 no kuvuga yuko ku bantu bakuze aburumva kubera ari caha ubushikira nganje bw'ubutungane bafaye bakoranye nabo n'abajeje umutekano bace batangura amadosiye yabo kuko nticora kwemera yuko ibibandanya gutya dosiye zugurugwe ama kubana nabo warateguye ibigo duca tubashiramwo dushore kumenya iyo baje bava hanyuma dukorere no kubavyeyi babo
ariko bamwe mu bafashwe nka Adelaide Nzeyimana w'imyaka 60 bavuga ko babitewe n'ubumuga basaba leta kubahaye imitahe mito mito kugira basubire iyo baje bava umukenyezi aturuka mu ijenda muri komine Mugongomanga intara ya Bujumbura ihanura ubibe n'igisagara cy'ubutunzi yahora yirirwa asegerezamwo
nufuri nyene ko mwumva je iri barabara nari mvemo kuko iri barabara ni rinyera riri nashaka ko mwumva Benga mubarabara ibintu byambaye naje kuba mubarabara kuba sho twavuki kuko imana ni imana
umukenyezi wundi nawe yaba mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura yemeza ko imvura y'umuzura yasituye inzu yiwe ariyo yabaye intandaro yo kwisanga asabiriza hanze y'imana asaba gusahirizwa
nufuri nyene ko mwumva je iri barabara nari mvemo kuko iri barabara ni rinyera riri nashaka ko mwumva Benga mubarabara ibintu byambaye naje kuba mubarabara kuba sho twavuki kuko imana ni imana
abanye agateka k'abana bamenyesha ko uyu mugambi ukwiye kwitonderwa cyane David Ninganza atwara ishyirahamwe Sojepaye Burundi ni umwe muri bo uku niko yabisigurijwe rya Amerika
kenshi na kenshi tugomba gutora umuti w'ikivunga hariho abana ku mutaga no mu ijoro ari mu ibarabara n'abana bahu mugabo bataha mu mitumba iwayo yagiye mu ibarabara kuko se akubita nyina kotora umuti yuwe yagiye mu ibarabara kubera bamunyaze utwiwe yagiye mu ibarabara kubera ari impfuvyi ya se na nyina no kuvuga iyo tumusubije iyo yaje ava bamwe twitorera ku mitumba bamwe bajejwe gukingira abana be twita sepeye bateze guca bafata ico kibazo mu minwe
leta isigura ko ikibazo cizwe kandi abana batagira imiryango bazorondererwa yindi ibakira abandi bashirwe mu bigo by'irerero haheze imyaka 60 leta y'u Burundi igira amajanja gukura abana n'abakuze bose basegereza mu mabarabara ariko abashirwa mu bigo n'abasubizwa iyo bavuka bugaca kabiri bigarukiye ubu imenyesha ko ari gereja nyuma
twizere neza yuko ari intambuko ya nyuma tugiye kugira ngo turabe yuko ibyo gusegerereza bihera Burundi
bamwe mu bana baganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko batishimiye ubuzima bwo sabiriza bakavuga ko biteguye kubiheba ariko baronse ubasahiriza
ndacari mutono kwiga kafisi mano nyishi baburu kuno boziserura
uyice yofashe je nuko yongura mwibara akaramu nkotondandatse
yakware ndatazi gukora ibintu byo gushaka amano mutaye kwere je nakoma nakotse kwere
nabantu bahereza amafaranga cyangwa ikindi kintu usabiriza mu ibarabara mu minsi iza ntibazoroherwa nk'uko bisigurwa na Ngendabanyikwa
ibyo cyangwa igihe ejo tuzokora kubatanga kuko ni ugutanga n'icyaha umuntu wese akora mu mufuko akora mu isakoshi mu ngodo yiwe agatanga amahera nawe azoba ariko aragwanya umugambi wa leta ibyo rero mubonye naho twadutse abariko baratanga ntibize bibatangaze cyane ko twasanze uru rugamba rutoroshe twareba bashira umutima w'ikibabago ngo bariko barafasha kumbe bariko bafinansa bagira nabi
kugeza ubu nta bitigirikano n'ibizwi by'abana n'abakuze basegereza mu mabarabara mu Burundi mugabo mu cigwa cyasohowe mu ntango z'ukwa gatatu uyu mwaka ihuriro ry'ibigo bijeje guterambere ry'imiryango mu ntara ryerekanye ko mu ntara 9 ku 18 zigize igihugu hari abana 700 basabiriza ico cigwa kivuga ko mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura honyene hari 5000 leta yabwiye abayifasha mu gisata cy'abana ko ikeneye n'imiburiye buri amamiliyari arenga 22 y'amafaranga y'amarundi kugira ngo itorere umuturama ico kibazo. Ubushikiranganji bw'ubushikirana butangaza ku kibazo cy'abana aho mwibarabara n'abakuze basabiriza catanguye mu Burundi kuva mu 1993 inyuma y'icwa rya president Melchior Ndadaye ikomeza kwiyongera kugeza ubu kubera ingeso mbi n'ubukene buri mu miryango buvuza uruha. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.
Eroje buri kaneza rero arakoze kuducira kumayange uko ico kibazo cifashe. Turabandanya n'ama telefone y'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Travise Nyandwi Abdul, Abdul ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Uherere Abdul.
Jindi mu Burundi mukayanza.
Mukayanza hanaho abana bari mu mabarabara bangana gute byifashe gute?
Mukayanza abana bo mu barabara ni benshi cyane. Mu mabarabara baruzi usanga bariko barenena imiduga irengana n'izi modoka z'amakamyo. Ni benshi cyane n'ikibazo n'uvuga ko ari ikibazo.
Hanyuma ubunye itsekeza ryabandanye uri kuraca mu mabarabara atandukanye urabona ko ari kiriko kirakogwa babavanayo urabona ko hariho abariko bafasha kugira ngo bashobore kuvayo bigende neza bavaniwe amahoro baba bakuze canke abana gabyo.
Navuga ko mu bisanzwe ibisekeza kuva ritangwe ndabona yukume ngo hariho kamitendo n'abone kusanga ari bakeyi. Nabo bakeyi basigaye babonye abapolisi baca biruka. Ikintu nashaka kubaza na cyane cyane mbe cyoba gitegekanije gute kubera umenge iki kintu kiracyari kimaze gukorwa uko je ndibuka mu myaka yaheze ufatiye nko mu gisagara cya Bujumbura barigeze kubegeranya. Hanyuma baratanga n'inyigisho hari ishyirahamwe ryabahaye inyigisho inyuma yaho bahejeje izo nyigisho ayo mashyirahamwe yarabahaye ibikoresho abizi ibyo kubaza barabizi ubumekanisho by'izo mekaniki barabaha ibikoresho byo gusudira barabaha ibikoresho mugabo ntibyakebye benshi baciye babigurisha. Nashaka rero mbaze uwo mwanya muri iki gihe muri iri sekeza abo bahari ko barategekanywa iki kuri abo bana boba barateguye ibigo abo bana bashobora kubashyiramo hanyuma no kubakurikirana na cyane cyane bahegeje izo nyigisho kubera benshi nibo bashyira mu ngo kugira bige mu bigo kugira bige bahegeje izo nyigisho umva babahaye ibikoresho ko bacyabigurisha n'undi bagasubira mu barabara. Hanyuma kuri abo
bandanya uti kuri abo
hama kuri abo bantu bakuze nabo mu bisanzwe byari biteye isoni n'ibyo kukubera hariho abantu wabona basiga mu barabara ukabona yuko ari abantu bakomeye bashobora gukora akazi hanyuma mugonaho ntibibagire yuko harimo abantu basanzwe bamugaye nk'ibijyanye no gukora atakuruhu yokora abo bantu nabo nyine bategerezwa kwiga ikibazo cyabo na cyane cyane urabona ubwimu twaciyemo benshi usanga acyaho bafise bava benshi n'amatongo acyaho bafise abandi ugasangana n'imiryango bafise abo bantu nabo nyine bari bakwiye kwiga ikibazo cyabo na cyane cyane abo basanzwe bagendana ubumuga bwabo bandi nabo bakomeye bashobora gukora bakabereka ibikorwa bashobora gukora.
Wowe ku bwawe rero aho baho ibikorwa ikindi cokorwa ku ruhande rw'abana naho kikabica
ikijyanye n'abana nibyo mu bisanzwe hariho abafise imiryango ariko niyo miryango ugaca usanga nta bushobozi ufise ntiyishoboye nawe nyine leta yotegekanya inyigisho bakubaka ibigo abo bana bakabashyiraho bakabaha inyigisho hanyuma igihe bahejeje izo nyigisho bakaraba abo bitura mu bagiraneza babafasha bakabaha ibikoresho kugira baze gushyira mu ngiro izo nyigisho bize iyo myuga bize bagace bashinga n'imi bishobora kubakurikirana inyuma y'izo nyigisho ku mpamvu z'uko benshi tubona niyo bahegeze iyo nyigisho n'ibikoresho babahaye bacabigurisha ugasanga basubiye mu barabara.
Naho ku kibazo cyo kumenya ingene bizogenda kugira ngo ntivyongere kuba nka mbere biragoye kuko abo mushikiranganji bwo gufatana mu ndabajeje kino kibazo niba nubwo bari batwemere kubaza kuduvuga mu nyuma ntibasuye kutwitaba. Hama David n'inganza nawe nk'umwe mu bakora mu mashyirahamwe twibaza ko ariko arabikurikiranira na hagufi, we yari yadusiguriye ko agatelefone kiwe atamucana urimo, kandi ngo mu Burundi murafise ikibazo cy'amatara aguma acikagurika muri kino gihe. Twibaza ko ico gituma telefone we yavuyemo, ariko turabandanya tumugerageza n'ivyakunda turaza kumuzana naho azoba hasigaye umanya muto. Bita kunze naho tuzokubariza amatu gutangariza mu biganiro bitandukanye, umva ko dashobora kubimenya uko bitunganijwe.
Yego, murakoze.
Urakoze Abdul, kugira umunsi mwiza ngaho mu Kayanza.
Yego. Namwe umunsi mwiza, murakoze.
Cyose na Rukundo Eve. Eve ikaze ku ijuru ry'America. Eve, uratwumva?
Ndabumva na mahoro, nibaza ko mukomeye nanze ndameze neza.
Turashima, turahuri hega Eve.
Kandi mu gisagara mu gihugu cya Kenya, mu gisagara cya Eldoredi, ariko ndi umwe mu bana bavukiye mu gihugu cy'u Burundi.
Eldoredi hameze gute? Namwe ikibazo cy'abana basegereza n'abakuzi basega mu barabara kirahari?
Eldoredi hameze neza, turashima Imana, n'akavura kariko karagwa, ariko ikibazo cy'abantu bategerereza mu barabara abato n'abakuze barahari. Joho ndakubeshya, nta minota igera kuri itanu ishobora guhera hari kumwe n'abana bategerereza cyangwa abakuze bategerereza, bariho ni benshi cyane, hari n'igihe baza bakicara iruhande yanjye.
Abatandukanye abategetsi bakivuga ku iki?
Ni ukuvuga icyo novuga, abantu benshi batandukanye, njyewe nabaye igihe kinini cyane mu gisagara cya Bujumbura kuko n'umuryango wanjye niho uri. Ariko icyo nobamenyesha ni uko abasegerereza rimwe na rimwe tubafata gutandukanye, ariko icyo tutamenya ni uko tutamenya ko n'impamvu baba baje mu barabara gusega ziba zitandukanye. Hariho abantu bajya gusegerereza mu by'ukuri ari abantu ari kubera imyitwarire yabo mibi, ariko hari n'abandi bajya gutegerereza kubera ubumuga baba bafite cyangwa kubera imiryango baba bavamo, ubuzima buba bugoye cyane. Ngarutse rero ku gihugu cyanjye cy'amavukiro, ni by'ukuri ndafite ndimo mwene gihugu aho ngaha ni gihugu kimo, ariko kiriya gihugu cyanjye aho navukiye mu bisanzwe inkuru zaho ndazikurikirana buri munsi. Ikibazo cyane ikinumbero bafashe yo gukura abantu bategerereza mu mabarabara, sinzi ko uburyo bayizemo, ariko byari byiza yuko abanza bakiga bakaraba mbega abantu tugiye gukura mu barabara tugeza tubashyira hehe. Burya muri bajya bari mu barabara hariho abari mu barabara mugabo naho wobabwira ati bace barondera iyo bataha batoronka n'imiryango batahamo. Mbega abo bantu nibo bakora mu ibarabara badoca bajya hehe? Hariho abashoboye gukora, hariho n'abandi batabishoboye. Mugabo icyo nosaba mu by'ukuri, hariho naho twagiye turabona baramuvuga ngo babakuye mu ibarabara, hariho poste nabonye yagaragara ko abantu benshi bari begeranirijwe hamwe, mugabo uko kwegeranirijwe hamwe hariho nabonye bagaragara nk'abo bafashe ukuntu, sinzi ko bari bakubitswe, hariho na poste nabonye amakomantire batashako ngo murone kumenga babakubise. Mugabo turazi ko rimwe na rimwe igipolisi cy'iwacu hari uburyo gifata abantu, uno munsi abatega mu ibarabara bafatwa nk'inkozi y'ikibi, mugabo muri ambabera ko nita amategeko yewe sintahura icyaha baba bakoze.
Hamakubwa we ukabona ko hokogwa iki?
Icyari gikwiye gukorwa ni uko bogerageza ubutegetsi bukaraba ko bwoshigikira abo bantu mu kubakura mu ibarabara, ntibakure mu ibarabara gusa kuko ujya mwana ari mu ibarabara abenshi bafite ibibazo. Ni ukuvuga niwa mukura mu iryo barabara ukagenda ukamutereka umujyanyi wabo mu kiringo kidakwiza indwi zibiri, uzokumva yapfuye gufata donyure cyangwa umutange mu kindi gisagara, bazoca babaho birukanga n'igipolisi buri munsi wama bariruka, nibama biruka n'igipolisi adoge ryiye bakimenyere, amwe avuga ati barampunga ejo bazondekura, barankubita ejo bazondekura, gucyo bace bagira imitima igumye. Byo babyiza rero yuko igihugu cyosubiramo iyo ngingo n'isikayiga neza mu kubakura mu barabara, kibakuraho kigiye kubarika ahantu kanaka, ahubwo bakabafasha kugira ngo bashobore kumenya imyuga kanaka cyangwa babahe ubundi bumenyi kanaka, kugira ngo ejo bazobemo abandi bantu mu busanzwe. Ndabizi nta muntu yokwifuza kuba hasegerereza, byaba ndi gusa ubuzima buba bwagoranye mu miryango bavamo.
Urakoze, ugira umunsi mwiza ngaho Eldorado muri Kenya. Rukundo Eve.
murakoze cyane ku famad uhaye kano kanya
ego ijwi rya Amerika nawe ugira uyundi turabandanya na muri sangane no munsi mwabyumvise iki isekeza ryo kuvana abana mu mabarabara atandukanye y'u Burundi bamwe bazoshigwa mu bigo vya marerero abashowe gusubira iwabo basubizwe iwabo muri sojepai baravuga ko mu bana bavi wabo hari naba babafitaniye ingorane n'abavyeyi ugasanga bahisemo kuja muri ayo mabarabara atandukanye abakuze bari mu mabarabara bo bakorerwa amadosi bagashirwa imbere y'ubutungane muri bivugwa twiki ico kibazo kizoke mu kagute muri ico gihugu c'u Burundi ivyumviro ni gwanyu mikro ni gwanyu Innocent ntawumvukiye uratwumva na wewe
ngo ndabumva cyane
uri hega ntawumvuki
ndi mu gihugu cha Kenya mu ntara ya Kakamega ego
Kakamega vyifashe nka Eldorado canke Kakamega biratandukanye ku kibazo cabana mwibarabara bariyo benshi abakuze bo bangana gute nimba bahari hari ingorane bateye ikibana
ego abana bo mwibarabara barahari zema ino n'icyo cyo twamaze kumenyerana ari kino barabatuma bagakora bakarondera mahera harabiba mugabo kubijyanye n'ubutegetsi byino sindabona kino baba bakora kuba namwibarabara abasegereza nabo bariho abasega bariho sedena ibona ama ku kibazo cya nyine ngene
ku Burundi
ku bijyanye n'igihe cy'u Burundi na nashaka kuvuga ko atamuntu yipfuza kuja mu ibarabara kuko iyo umuntu yipfuza agize ikibazo akaja kuba mu ibarabara ni kindi kibazo kuko umuntu wese ashaka kuba mu nzu ashaka kuba mu buzima bwiza ahubwo leta nk'umubyeyi yo kwiga iki kibazo ku bantu bakuze ufata bakagenda mu miryango yabo bakara abantu bapfutse bakaba bakata ikibazo cyatumye bajya mu ibarabara bashoboye kubafasha bakabafasha hari n'abandi bajya mu ibarabara kubera ingeso yo gusega nk'uko leta nayo ibivuga yuko umuntu washaka kumushengeza bamanja kujya kuba abantu yavutse ahanava icatumye aja mu ibarabara bakoraba ko ari ingeso yiwe canke hari ikibazo cateye ikibazo cateye leta ikamufasha canke amashirahamwe ashyigikira abatishoboye bakabafasha akarongosa nk'ikintu bakora ari ingeso naho akabihanirwa kuko ibyo ari abantu usanga ifite iyo ngeso yo kujya gusega kandi ibyo bibatunze hari n'abandi rero usanga bagiye gusega kubera ikibazo nyine cy'ubuzima bafite aho baba bafite aho bicaye aho bibanye n'ubumuga baba bafise ku mubiri adashobora gukora cyangwa umuryango wari abataye abo nabo leta yarabije nicyo bafasha cyangwa amashyirahamwe akabafasha akabashyigikira nicyo niyo ntero nayigize
urakoze ubwire umunsi mwiza Innocent ntavukiye ngaho Kakamega muri Kenya
ego
twese kandi na Daniela Mugisha ikaze ku ijuru rya Amerika
murakoze cyane Diane mumeze neza
turaho turashima akazuba karahari tuba tumeze neza
ndabona ko ari sawa kabisa turagaze ubonye nta ngorane nta kanyi buhari aho duherereye
uherereye he
ahiburaya nyine muri Finland
ngo iri mu bihugu bya mbere abanyagihugu babayeho neza kuri nose
cha kabisa nta muntu yo ameze neza cyane
kwere ngo babayeho baryohewe bamerewe neza urabibona ku maso yabo muhura mu mabarabara atandukanye
rega bacu mugana mu Kirundi ngo mu nda hari inzara akavyo kimvigo iyo abantu badashonje ntibashobora kureka kunezeka
imbere ko tuja mu Burundi urumva ivyo ni vyegeranyo bitandukanye vy'amashirahamwe atandukanye ahora asora ku mwaka ingene ibihugu babayeho baryohewe nko mu Burundi na kariya karere i Burundi buri ku mwanya mu bihugu vya nyuma umunyagihugu ngo abayeho aryohewe muri Finland ko hamaze igihe haza imbere mu bihugu abanyagihugu babayeho baryohewe abana bo mu ibarabara barahari abasegereza naho barahari cifashe gute ico kibazo imbere ko tukujana mu Burundi tubwiye ico wibaza ubanze utuhe isanamu y'ingene vyifashe muri Finland
okay muri Finland je nta abantu basegereza mbona nta mwana asaba kubera ko uko kubaho neza bavuga ko abahaba nibaza ko ari ibintu batanasegerereza hanyuma nibaza ko ari politiki nziza y'igihugu sije nyine ko n'igihugu cyifashe rero urumva iyo abo bana batahari abana bari gusegereza kubera abantu nk'ibyo bajya canke politiki imeze neza ntabwo ndabona rero ntabahari
hanyuma rero ku Burundi bwawe bwakwibarutse ico kibazo urakivuga ku iki
niyo gituma mpamagaye nubwo turi mu gihugu ca mbere cyiza nyine cyiza imbere mu bihugu abanyagihugu babayeho neza kandi bishimye ku isi
ugaca wumva aho duturuka naho mu Burundi ni igihugu cyanyuma kizi inyuma mu bihugu bibayeho nabi kandi bariko bafata ingingo zidasanzwe nico bituma nashimye kugira icyo mvuze kwizingingo mwavuze mu Burundi niko bafashe ingingo zo kuvuga ko bakura abantu basegereza mu barabara kubera politiki yaho nayo ariko babibona mugabo ku bwanje nagomba guterera ntabamba z'ikibazo ngo ndaterera uko ndabibona n'ukuntu mbona bizohava bigenda mu Burundi si ubwa mbere izi ngingo zifashwe z'uko bakura abantu mu ibarabara basegereza n'ibindi nk'ibyo ubuhohoro urabona ko bashize ko amategeko akomeye yuko mu minsi n'abantu babafasha basegerereza nabo bazofatirwa ibihano gupfungwa no gucibwa amande ibintu nk'ibyo rero byankoze ku mutima ndavuga ati nubwo ndi mu gihugu nyine kimeze neza ariko ndi mu Burundi kamere ku bwanje ibi bintu leta iri kirakora ubu izanye ni ibintu mbona ko ni icyumviro cyiza ariko ni ndoto
gute
ni umugambi mbona ko utazosubira mu ngiro kutazoja mu ngiro bivanye n'uko imbere yuko ibi bintu bafateze inyungu muri minsi iyi ngingo barigeze kuyifata subwa mbere bakoze umugambi nk'uwo gukura abana mu ibarabara babitanguye kera kandi igihe babikora ubwa mbere hoho igihugu cy'u Burundi sinzi ngo cyo kwashoba caza ubwa mbere ku isi mu bihugu bikenye kandi uwo mugambi warabananiye igihe u Burundi bwari mu bihugu bya nyuma byibuze mugabo kameme atari cya nyuma ku isi uwo mugambi warabananiye abana baguma basaba n'abatama baguma basegerereza byumvikana ko ubuhoho tugeze mu kibanza cya nyuma rwose wumva politiki yakwamye y'ukuntu y'imibereho y'abenegihugu siho uwo mugambi uzoca ukunda mu gihe na kera igihe byagendeka mvuge gutyo wase kugenda neza icyo nibaza gusa leta yarihuse cyangwa yihuse ni umugambi mwiza pe kandi ni ndoto nyine nko kumva ko ari ndoto kandi ni ndoto nibaza ko idashobora kuba reyisi uyu munsi aya mamiliyari y'indirimba ariko aravuga ko bageneye ko azokora umugambi hariho abantu muri leta kubera ibiturire bihari babona yuko ari diri kuri bo izi miliyari bagatangira kuzipangira bakabona icyo bazozikoresha bakavuga ati reka dutange ukuntu tuve ko tugiye gukura abana mu ibarabara n'abatama basegerereza dukoresheje amamiliyari hariho makeya ashobora kuzokora mugabo byinshi kubera ibiturire byanyushe igihugu cyacu usanga bapangira ajya amafaranga siba ngo ni umuntu gukunda abantu ngo bakore mu ibarabara washobora kuzobibona ko mu minsi mikeya tuzongera duhamagare ngaha nyine mwashyizeho ikiganiro abantu bakurayo bazobatahana cyangwa abahize n'iki bakora ariko mu minsi mikeya bazongera buzure mu mabarabara izindi ngorane mu Burundi y'amabohero yuzuye abantu uyu munsi bari kwakora abandi bantu mu ibarabara babajyana muri ya mabohero nyine kandi ntibayaguye n'abariyo imanza zabo zarase gucibwa birirwa baridogora byumva imanza zabo ntizicibwa nabo zishiwe baguma bapfunzwe niho bari kugwa perezida yasaba ko bapfungurwa mu minsi mikeya ugasanga ibyo yasabye ntibyubahirizwa hanyuma akagaruka imbere y'abenegihugu yidoga avuga ati nta butungane ibyo abantu bose bakabibona none bariko basukamwo bamayibobo bo mu ibarabara icyo bari gufata gukora bari kubanza kubafasha mu bundi buryo cyangwa guhindura kugwizimi ibikorwa
bakabafashiriza mu ibarabara gamugisha
mbo oya abantu baje gusaba baba bafite ibibazo bapfa iyo basanzwe baba
ariko hariho nk'ababa mu ibarabara ndazi kera nk'iri mu Burundi hariho utwana wasanga hajya hose imbere ya lokayo hari twagize aho turara dusi n'ibikarton twifuka utwo twana imvura iguye tukaja kunyegeza ahantu hariho abasanzwe baba mu mabarabara atandukanye cyane cyane za Avenue de la Mission n'andi mabarabara yari yegereye isoko itarasha ibujumbura kukongera niho baja gupaga sa canke bagasaba byoroshe ku mabisi atandukanye
uwo n'umugwi umwe ariko hariho ubundi mugwi w'abantu baza gusaba bafite iyo baje bapfa wafashe imbere yo kubapfunga ukabanza kubumviriza ukabaza ico gukora je namaze kuvuga intahe y'abadami n'abagabo bamwe bamwe bavuga bati turashaka yuko tukora ico gukora uko ari umuntu uzaba afise umutwe kuburyo ari nk'umudame umuhaye n'ibihumbi ijana by'amarundi ashobora gucuruza irengarenga kandi akabaho hariho n'abandi bavuga ati giye hubwo noronka n'umuntu noronka umuntu ampakazi nakubunyezamo ibintu biheba hari abikora batabikunda muri make ariko n'aba bana n'igihe navuze ati bari kwihutira guca bapfunga n'aba bari mu mabarabara hajya ahantu nyine bari bavuze babayo kuja kubapfunga siyo solution ahubwo uwo mugambi w'ubuvyeyi bagize wo kubafasha mu kubigisha iyi myuga bari kubakura hano hantu babajana kubigisha iyo myuga mu bigo bamaze gutegura apana kubapfunga ariko urumva kubakura baje kubapfunga kandi amabohero asanzwe yuzuye abantu bamaze imyaka n'imyaka batanabagabanije none wumva ije ari nyishuka mu gihugu gikenye bagiye kubagaburira mu ibohero bahora biyaranje bakunze ibyo bajya mu bwo mwihohero bazobitaho
mugisha wewe rero kubgawe impande zose haba abari mu mabarabara haba leta haba abakora mu gisata cy'ayo mashyirahamwe atandukanye ariko arafatikanya na leta aho kugwiki reka duhere kubovyega kubana n'abakuze bari mu mabarabara atandukanye ico kugwa n'ica
abo byega nibaza ko utumbereje kuri leta
nabo n'abari mu mabarabara baravyegwa nabo kuko urumva nimba uno munsi uvuga ngo hari habayifashe nk'akazi bakagenda bakavaza buterere bakaza mu ibarabara gusega nabo nyene hariho abo vyega muri bo uratiko hariho uratiko hariho nabahora bavuga hariho nabahora bavuga ko hariho abigira abamugaye turiko tuvuga ku ruhande rwa bose mugabo ni ikintu cigeze kuba kivugwa cyane Bujumbura ati hariho nabagenda bakavuga ko bamugaye kandi batamugaye
urakoze ni ibintu byose uvuze ikintu numva cari kuba ciza nuko bari kubanza kuko baramaze kubitangura kuraba ati hariho abantu kugerageza kubagabanya mu migwi hariho abantu basegerereza biboneka koko basegerereza by'ukuri kandi bakenye hariho abatamugaye bimugaza hariho n'abashobora gukora kuko akazi bagakora bakabanza kubagabanya imigwi babafashe bakazaba bajana mu migwi itandukanye apana kubajana bose mu gasho ni ukuvuga ababimugaza niyo bafata bakabapfunga ababirakwiye pema kuko urumva barakomeye ariko mbwo nzugire ko mu Burundi nta n'akazi kahari rero n'abakomeye baza kwimugaza kubera babuze akazi ko babona ko atakundi uwo bafa bari kubanza kubagwiriza akazi aho bafashe babyigira batabikwiye mugo bakamwumva ibidavuga ati iki gitonda byigira hari abavuga ati igituma ndabyigira ibintu nk'imugaza ntamugaye ni uko nkenye nshaka kurya kandi nabuze akazi nabonye atandi mahitamo nahisemo kubihisha nubwo bagashamuha akazi kuko akomeye kandi nimba agashaka kuyo gakora urumva ko yagasabye hariho abandi aba bana nabo bari mu mabarabara badafite aho barara kubera ko bariyo kuko badafite aho baba nta kundi icya mbere bari kubakorera ni kubanza bakabarosa aho baba cyangwa bakabashyira muri bya bigo ariko babapangiye n'ibi bavuze by'uko babigisha imyuga bazokora n'ibindi byinshi nyine bijyanye no kubahindurira ubuzima bakabikora neza abandi ngiye kuri leta rero urumva hanavuze cyane kuri leta ibyo ari gukora
usongora kugira ngo duhe akanya abandi
yego murakoze cyane mbere ndumva sinavuga byinshi muri make reka mereze ntirakamo leta leta yarihuse nk'uko nabivuze ingorane zizo z'inyuma y'ibi bintu ariko arakora zizoba nyinshi gusumba kuko mu Burundi aya mamiliyari iyo bayapanga iyo bapanga bakavuga ati dufashe imyaka 2022 nk'uko nabibonye ntihenze tugomba dukora imigambi duhamagare bamwe bari mu barabara mbere banikure batanabafashe banikureyo uri mu barabara wese bizane bamwe bakabafata nimba bafata abandi bakababwira ko bizana mu migambi bateguye aya mahari n'imigambi myinshi batagombye gushinga tujya dushyira hamwe twabishwa babo twabana babo twabashiki babo sinda kubesha Diane nimubwira n'ukuri ajya bashyira hamwe usanga arayo abishwa n'abana n'abuzukuru babategetsi bavuga ati gira ishyira hamwe ndaguha imyenda 5 cyangwa 2
reka ibyo tubireke kuko nitwa bijamo zitwe cyari babirebire aha hanyuma rero
uti ko je ndi mu Burundi kandi mu gihugu cyane
nabivuga hanyuma kajambo kanyuma mugica
akajambo kamwe bari huse leta nikubite agashi imwe ko nta muntu aza gusaba kubera ko afite ibyajya ahubwo aho kubapfunga bagerageze kuko aho kuzana ingorane nyinshi ziyongera mu zindi zo kwashira mu gusho bafate iyindi bafate uwundi mugambi w'ukuntu
urakoze
bobagirira ibintu by'akamaro
urakoze Daniel Mugisha urakoze ngaho muri Finland
murakoze cyane namwe mubaho kandi
ego Marcel twagira Yezu ikaze ku ijwi ry'America tsangira ikiyago
murakoze cyane kandi mbanje kubaramutsa mwiriwe neza
twiriwe nitwaramutse kandi tubaza kwirirwa turabyizera turacari saa 4 na 49 we bite nawe ahuherere nihe
bo nanje Kigali mu Rwanda ya Kibagabaga ndamahoro
ibintu ni neza
icyo rero mvuga kwa abo bana basegereza mu Burundi natwe mu Rwanda usanga baba bahari ariko bake ariko rimwe na rimwe bakunze kuza bameze nk'agatsiko k'urugomo ariko inzego zishinzwe umutekano zihita zibafata kuko hari abamaze iminsi bari bayisabuze ku ba shitani bakoreraga mu ntara y'uburengerazuba mu mujyi wa Rubavu
ngo babita baki
bari bayisabuze ku ba shitani
nibo biyita buze ku ba shitani
yego
bonye ne bakavyita
kuko n'ukuvuga ngo haba ku manywa haba nijoro nta kintu mwavugana barakwiba wanarimba bakanakwica ariko barahagaritswe ubu ngubu leta yashyizemo akabaraga icyo nshaka kuvuga kwa abo bana rero hari umugari duca mu Kinyarwanda uvuga ngo aho kwica gitera twica ikimutera ntihabanza hashakwe impamvu yatumye bajya mu muhanda iyo ni iya mbere icya kabiri abafashwe bakajyanwa mu bigo ngororamuco bakajya kwigishwa nyuma yo kwigishwa ushobora kwibaza igikurikiraho kuko umwana ashobora kwigishwa akigishwa ubwo bwubatsi akigishwa uko kubaza ariko akabura aho abikorera yanabikora akabura umukiriya ibyo byose rero twebwe mu Rwanda nibyo barebye bahita bashaka igisubizo kirambye ubu nk'ubu turi mu bizamini bisoza amashuri abanza nk'abana bafunzwe bari kwiga ubu bari gukora ibizamini nk'abandi bose ariko usanga hari ukuntu amaleta afata abantu ngo arabafunze ahubwo bagakomeza kuba umuzigo kuri leta kandi bakaba bashaka igisubizo buri karere mu Rwanda gafite icyo twita agakiriro gakorerwamo imirimo itandukanye kandi bashaka guteza imbere urubyiruko ugasanga wa mwana uvuye mu kigo ngororamuco umwuga yigiyeyo baramukurikirana bakamuherekeza akajyanwa hehe muri ka gakiriro k'akarere agahozwaho ijisho n'ubuyobozi bwe kugira ngo arebe ko ashobora kwiteza imbere ejo akazasubirayo
mu Burundi rero ku bwawe
iyo kidakemutse asubirayo n'ubundi
ama rero ku bwawe mu Burundi majambo nk'abiriho kugwa iki
icyakorwa nibafate abaturage bose bashyire mu byiciro bakurikije amikoro bafite abakenye cyane baba ba leta ibafashe kuko n'ubundi ntawe ukizijya gusaba
urakoze ubwire umunsi mwiza twagira Yezu Marcel
urakoze cyane
Wishema William Wishema ikaze ku ijwi ry'America William uratwumva Wishema uratwumva sinzi byari muri reka muhinga bwijima baduhe nyandwi Nestor nyandwi yagi nyandwi uratwumva
ndakumva cyane
uri umwana w'indwi canke byagenze gute
yewe ndi umwana w'indwi nabutse ngirindwi umwana w'indwi mu mashyamba make
mu muryango w'abana bangana
abutse turi umunani urumva nkurikirwa n'umwe
ukurikirwa n'umwe ngo abari muri
ndi umwana girindwi
ngo abari muri ico kibanza c'abakurikirwa n'umwe akenshi muba mufashwe neza mu miryango barabafinisha Nyanzwi
musanga umuntu akurira mu bugenda bugoye cyane
uherere he none ganyanzwi
yego
uherereye he
uherereye mu Cibitoki ca Rugombo
mu Cibitoki ca Rugombo imiryango imwe ngo iri kwirahunga inzara ihungira muri ihungira muri Congo
Eko mugabo Eka agenda Eka ubukene Sukuba ngo chunga Bose barakenye mugabo Kandi inzara burya niri hamwe usangiri hose
Duga ku ijambo rero ku kibazo cy'abana bari mu mabarabara basega hamwe n'abakuze
Ewe ijambo no buga Mazenda wa shimile kumwa mhaje Ijambo kujita Amerika Na wanda kiputa vikavula No nduka kujambo le
Ye nduka kujambo Kani tulagyo yuko wa huruvji ipuzi Nomu si diodo ni Akawea shule kugutora
Umushi mjile chane tulakote chane
Maraku mfabanda nyarero
Nagira mbuke ni Mugurundi kwekira nyawa Na wali mjibara wala wakawasuta Umijango yabo nini vaye rinye nabo bakuze kubakora mu mabarabara kugira ngo bareke gusegereza abasize kumbure mu ngo zabo n'ibibaye rimwe gutobage nk'uwirenga kabiri cyangwa gatatu ariko ikibazo ntitahe cyo ntavuga rero nti niba rero igituma aba bana baza gusegereza mu mabarabara Arei gituma babakuze baza gusegereza mu mabarabara. Ikibazo rero si ukubafata ngo ugiye kubafunga. Ahubwo ikibazo kugira ugitorere umuti banze ugende mu mihana yabo ubanze ubatahirize mu buzima bwabo babayeho bubi ubanze ubereke ingene babaho mu buzima bwiza icya mbere afashwe nk'uko imfashanyo ikunda kuva hanze numva ngo zirafasha abagowe zibanze zibagereko
urakoze nyandwi Nestor ugira umunsi mwiza ego reka twakire focus nawe focus ikaze nawe muri sanga nuhirehe ga foka
Kanyosha
ituvuga kuri kwisekereza ryo kuvana abakuze n'abana mu mabara aratandukanye y'intara zigize Burundi mu majambo make ubwira turonko umwanya wo gusozera
Ego cyo navuga nuko kandi ko hanze gushimira leta yo yimbiye ushinzwe kumushikira ngo hanze cyo yimbiye ko abana n'abakuze bava mu baraba kubera kusegereza urumva ko ari ibintu byinshi igihugu kandi benshi ugiye kubiraba harimo abatabigera kubera ubukene kubera ko ari abakenye cyane uhora bari mu ngo zabo ariko rero nuko kubikora bamwe nk'uko basubizwa mu ngo zabo nuko gushyiraho nk'imigwi yamaho mu makomine atandukanye umukomine wese akaba ari umugwi kugira ngo bamwe baraba abo bantu bamunyigisho kandi nk'uko abaje babivuga karaba uko babayeho bakamara bakurikirana iyo babwiza cyane kugira ngo ibyo bintu birambe kuko ubundi bwoko bashobora gusubira mu barabara atamisi hisi
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu Kanyosha fokasi Yego, nshuti bakunze ibijwi rya Amerika kandi no ngaduce dusozere ikiganiro muri sangacu no munsi abo twa twifuje gutumira David Ninganza ntiyashoboye kuboneka ariko ari yatubwiye murondera ko hari kibazo cy'umuyaga nkuba mu gihugu cy'u Burundi gumucikagurika telefone yiwe akaba yibaza nimba ico gihe kiza kugera ko tuvugana yashoboye kuyironkera umucanwa turibaza rero yuko ni muri kazoda dusubiye gutunganya ikiganiro nk'iki bizomworohera atabuhinga bw'ivyuma bimugoye kugira ngo baze kudusigurira ibiriko birakogwa mu mashirahamwe atandukanye mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda hoho ntibitavye amatelefone yacu ngo tubatumbereze utubazo duke duke tujanye n'isekeza ryo kuvana abana mu mabarabara atandukanye n'abakuze bandi bari mu mabarabara abana bazovana mu mabarabara nk'uko mwavyumvise bazoshigwa mu mazu y'amarerero kwa dafise abavyeyi ase abavyeyi basubizwe mu miryango abakuze bo bazokorerwa amadosiye hama bashigwe mu butungane kuko icaha gusegereza mu mabarabara bifatwa nk'icaha mu gihugu cy'u Burundi mwakoze rero nshuti bakunze mwebwe mwagize ivyumviro bitandukanye muri kino kiganiro mwateguriye umwongera mushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe yakoze Dieudonné Cyubahiro nk'uko yama na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Ninahazwe rero nanje mbaye ndabike banura gato tuwaza kuchatu subira mukanyi geti saha chumi na zibidi kumasayo Burundi no mu Rwanda mu makuru azoba gezo mukarere k'ibiyaga bigari mukurindira ko tusubira mandanye kugerwa n'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye.
Gushikiriza icyo tukona turayaga tugahuzanyo twitwi rya Amerika radio twitwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu.